Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya 12 ntwarante n'umwaka 2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira abasirikare barenga 20 harimo n'intwaza ngabo nibo bahitanywe n'intambara zimaze iminsi zibera muri Kivu yo mu buhanuko aho abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwanya umuhari M23 abandi basirikare nabo barafashwe mpiri harimo n'intwaza ngabo ifisi ipete rya majoro haribonekeza ubukene bw'isukari mu ntara ya Rutana aho kilo cayo kigeze ku 10,000 mu gihe igiciro cashitswe na leta ari 6,600 abanyagihugu basaba ko ico kibazo cyoterwa umuti ngo kuko niyo igize iraboneka itangwa ku kimenyane ikena gifumbire ribandanya kwibonekeza hirya no hino mu gihugu muri komine Songa ni mu ntara ya Bururi abarishe ifumbire ry'iririma bakwa mwibanga igiturire cy'amafaranga ari hagati y'10,000 na 15,000 ibyo ngo biba abategetsi babona bakirabira hirya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahani kaze ya makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano intambara zimaze iminsi zibera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko ziriko zihitana abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwana n'umuhari M23 ibitigiri bitangwa bivuga ko hishwe abasirikare barenga 20 barimo intwaza ngabo abandi barafatwa mpiri n'abagwanyi b'umuhari M23 mu bafashwe hakaba harimo intwaza ngabo y'ipete ya majoro n'inkuru ya mugenzi wacu Bonfise Niyongere
amakuru atangwa n'abasirikare b'u Burundi amenyesha ko mu ikambi ya Pacif muri Yindwi hajutse ibiziga by'abasirikare bashigirwe mu ruhukiro biri muri iyo kambi abandi basirikare bakomeretse nabo nyene bagacigizwa muri iyo kambi aho bariko baravurirwa aya makuru akavuga ko abasirikare barenga 20 baguye mu ntambara ziriko zihuza umuhari M23 n'igisirikare cya Congo hamwe n'abagishigikiye harimo umuhari FDLR n'ingabo z'u Burundi hamwe n'iyindi migwi ayo makuru nyene avuga ko hari biziga bitarakunda ko bitahukanwa ibyo navyo akaba ari biziga by'abasirikare b'u Burundi intambara zikomeye zabereye hitwa Kiziba muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu mu manuko abandi bakaba bakomerekeye muri territoire ya Uvira hafi y'imitumba miremire ya Minembwe ihanamiye ikiyaga ca Rusizi amazina y'abasirikare basize ubuzima amaze kumenyekana hamwe n'intwaza ngabo ifise ipete rya suyetena Tade Hakizimana muri promosiyo ya 50 mu ishuri kaminuza y'intwara miheto iskamu bamwe mu bakomeye n'abakomeretse hakaba harimwo abafashwe bagizwe imbohe n'umuhari M23 muri abo harimo intwaza ngabo y'ipete rya majoro akaba ari majoro Jean-Claude Ndikumana wo muri promosiyo ya 35 mu ishuri kaminuza y'intwara miheto iskamu ibyo biruko mu gihe mu basirikare n'abanyagihugu mu Burundi bafite ubwoba kw'izo ntambara zishobora kugira ingaruka mbi ku Burundi mu gihe uwo muhari udasiba gusaba leta y'u Burundi gukura ingabo zayo muri Congo igihe cyose M23 yerekanye abasirikare b'u Burundi bafashwe leta y'u Burundi n'igisirikare bagumye bavuga ko ari abandi bantu bambitswe imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka ico General Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi avuga kuri izo ntambara zimaze iminsi zibera mu ntara ya Kivu mu bumanuko zihuza ingabo z'u Burundi n'umuhari M23
ibura gifumbire ribandanya kuvugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi muri komine Songa mu ntara ya Bururi abarimyi baguze ifumbire bavuga ko batanguye kwibonekeza gusaba ibiturire bemeza ko bakwa hagati y'ibihumbi 10,000 na 15,000 mwibanga ayo mafaranga bakwa babona ko badashobora kuyaronka bavuga ko abategetsi babibona ariko ntagire ico babivuga ko inkuru tubibaze Audace nimbona
ikibabaje abo barinyi ngo nuko babona ko irima ry'impeshi rigiye kurangira bataronkejwe ifumbire bari barishe imbere y'igihe amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 y'igiturire ngo niyo yiyongera kuyo barishe agasongera isibe nkuko bajemeza ngo ibyo byose bigakorwa abajejwe intwaro barorera umbiriza imyidogo yabo barimye
abarenye twarishe ifumbire ariko gushika no munsi muraze ahigaye kigeze cyo gutera murabona ko kigeye murakora rikora gende de kure tutararonka iyo fumbire iyo igeze ngo iraza ikitubabaza nuko kugira ironke agusaba yuko utanga ijambo ukayitangana n'ibihumbi 10 n'ibanga cyangwa 15 cyangwa abaka 20 cyangwa aho mufuko bakakubwira ko bahiye ibihumbi 60 ukagura nk'ubwo udende cyangwa uje kubura kera
ngo ntibumve ingene badahabwa ifumbire kubera babuze icyo giturire kandi bishyuye imbere bakagiriza abatware bo mu nzego zo hasi harimo umukuru w'umutumba wa Rutundwe n'urongoye zone Kiryama n'ubu tumwumvirize
nini ngani gira kabiri nuko nk'umuntu yayizwe gutera ataronka ibyo bihumbi 15 bamwaka ngo bamuhe umufuko mu ibanga atazotera imirima yiwe yamaze kurima yari yaratanze ayo mahera yayifumbire ivyo bintu bikorwa n'umuntu atanga angre yitwa Andre Imana Gerard atwara umutumba wa Rutundwe kandi akabigira ari kumwe na chef de zone baba babibona ubyo twaye mahera bashobora guha umufuko mu ibanga ashobora kakubwira kuja kuwutora urumva twebwe abenegihugu bato bato ko dufite ibibazo
uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye urongoye zone Kiryama ari mu bagirizwa gushigikira ingendo y'ibiturire mwitangwa gifumbire ntitwashoboye kumuronka
isukari isa niyabaye umuzi wibuye mu ntara ya Rutana muri iyi minsi iyo igize ngo iraboneka igukwa ibihumbi 10 ku kilo kandi igiciro kizwi n'amategeko ari ibihumbi 600 abanyagihugu bavuga ko icyo giciro ari murengera biyamiriza kandi ikimenyane iyo igize ngo iratangwa basaba bijejwe gutorera umuti icyo kibazo inkuru tubibaza Jean Georges Kibogora
abanyagihugu bo mu ntara ya Rutana bavuga ko badatahura na gato ingene bashobora kuba isukari kandi ihingurirwa mu ntara yabo wiyingurira rusosumo ariko iminsi itari mike iraheze atayo baronka yigize iraboneka naho ikagurwa ku mafaranga ibihumbi 10 kandi igiciro cyashinzwe na leta ari ibihumbi 600 abo banyagihugu biyemeza kandi akamwana wa mama n'ikimenyane mu itangwa ry'iryo sukari
igasanga isukari tutoze icyo bivako na ujya ihingurirwa ry'isukari rusosumo isanzwe riri mu ntara yacu ya Rutana umuhindu uboneka kumwaka kumwaka bavuga ko ushimishije iyo kina kandi isukari bituma abana batakinywa uruyi akayi mu gihe dusanzwe tuzi ko hari abasanzwe baratamenyereye
abanyagihugu barasaba bashimitse abategetsi babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo sukari isubire iboneke kandi igurishwe ku giciro kizwi n'amategeko
turasaba ababijejwe gukora ibishoboka kugira isukari iboneke kandi itangwe mu mutekano no ku giciro cyashinzwe na leta
kuri ayo makenga yose y'abanyagihugu uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera abarongoye intara ya Rutana kugira ngo batange umuco ariko tukaba tutashoboye kubaronka mumenya ko ubwo bukene bw'isukari buvugwa no mu bindi bice by'igihugu nko mu ntara ya Rumonge
Inzamba
ikibazo kijanye no gukura abanyagihugu mu matongo hadakurikijwe amategeko ni ikibazo kidasanzwe kandi kiri mu ntara zose icyo kibazo kigaragara cyane cyane mu ntara indwi arizo Bujumbura Bubanza Cibitoke Rumonge Gitega Cankuzo no mu ntara ya Karuzi ibyo rero ngo bigira ingaruka mbi cyane ku banyagihugu baba bakuwe mu matongo yabo adakurikijwe amategeko mu cigwa cakozwe n'ubunani bw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike foske bamwe mu banyaga abanyagihugu harimwo bamwe mu bategetsi batwara igihugu kurikira udasa Byarimana ajeje gutunganya ibikorwa mu runani foske
ngeza kikaba rero umuntu aribaza ati mbega byoba bikorwa nabandi uko bimaze kwigaragaza mu ntara zitandukanye nkuko twari tubivuze nuko usanga harimwo abarongozi b'igihugu cyane cyane ku rwego rw'amakomune aho bamusantira bafata ingingo mu nama bakavuga bati hari ahantu na ha leta aho usanga babura amatari babikora uko nyene bati harya ni kwa leta bikitwa yuko bariko bagarukana amatongo ya leta ariko bakaca bayahereza abandi bantu icyo nico giteye ubwoba hanyuma abanyagihugu usanga ari sinzi bakaja mu kangaratete umuntu ashibaza rero ati mbega ikijanye no kwimura abantu mu matongo yabo imbiriheza bikagenda gute kuko ni gisata cemewe n'amategeko aho abantu bakugwa mu matongo yabo kuneza ya bose cyangwa kuneza y'igihugu amategeko rero arahari ariko ikibabaje ntakurikizwa amategeko aravuga mbega umuntu akugwa mu itongo ryiwe ryari mbega ufite uburenganzira cyangwa ububasha bwo gukura umuntu mu itongo ryiwe ninde mbega iyo umuntu akuwe mu itongo ryiwe biraheza bikagenda gute ibyo byose birafite amategeko abigenga bigaragara yuko abatware ku rwego rwa komune cyangwa ku rwego rw'intara kenshi nibo bagaragara cyane hanyuma abo byakoze ko ntibaheza ngo bace bitura ubutungane nk'uko byabyuza kugenda akenshi baca bitura iyo ntwaro nyene cyanke bagashikira umuhuza bagashikira ubushikiranganje butandukanye mbere bagashikira n'umukuru w'igihugu
yani foske rusaba ko amategeko yokurikizwa iyo bibaye ngombwa ko leta ikenera amatongo arimo abanyagihugu tubonyene tumukurikire
cyogogwa nuko ubwamwe na mbere abanyagihugu baba bariko bararenganywa cyangwa batariko bararenganywa bobandanye bashira habona ibitagenda neza hama ica kabiri coba nuko bakubahiriza amategeko abo bafatizo ngingo bakirinda gukora bacishije mu ngimba canke mu gikenye hagakora amategeko kwera itegeko nibyo byubahiriza umunyagihugu nico kigwanisha umunyagihugu afise kimukingira hanyuma icoba nuko abarenganijwe nabo utunganirizwa kugira ngo higanze ukuri higanze ubutungane cyanyuma gikenewe nuko aba bakoze ayo makosa bakoshereza abanyagihugu boheza bakabihanirwa n'ababakurira
uyu numwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ntererano z'imigwi ihurikiye mu matora ariko arategurwa mu Burundi kucokogwa ngo hirindwe amatati aturutse kuri ayo matora ku isoko mu gishikizwa na Pierre Gahungu
ku isoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA idwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muri uno mwaka wa 2025, Uburundi bwiteguriye amatora ku magenekerezo atatu atandukanye, aya bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine ategekanijwe ku igenekerezo rya gatanu ruheshi, aya bakenguza amateka ku igenekerezo rya 2023 mukakaru, aca kurikirwa n'abahanuzi ku mitumba no mu makartie ku igenekerezo rya 2025 nyandagaru. Benone impande zegwa nayo matora haba umugwi uyatunganya co kimwe n'abatoyitaba bayiteze nk'iki bafatiye ku ntego yayo mbeho kugwiki kugira ngo hirindwe amatati aturutse ku matora ivyo bibazo vyose nibyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko mu gishikirizwa na jewe Pierre Gahungu kaze mu ruganda ruherutse gutunganywa n'ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama Parsem abari bagwitavye bagizwe n'abanyamigambwe inararibonye umugwi utegura amatora seni amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike umugwi seni wemeza ko amatora ariko aratunganywa neza kandi azogenda neza Benivetast Nyamutegera yari yaserukiye umugwi ujejwe gutunganya amatora seni yavuze ko ibitaraje mu buryo muneguro bizotorega umuti buke buke kugira isango rizogere byarashizwe mu buryo
cewe ndavyemeza kwa matora azogenda neza nta numwe atoshima aho tugeze turavye iyi bintu byavuye naho bigeze ku bijyanye n'imigambwe iri mwaya matora sumwe gusa icyo najewe no kwemeza nuko amategeko agenga amatora bibarizwa mu bajejwe gutora amategeko kuko seni ni komisiyo tekinike
mu banyamigambwe isuko babibona Leonsigenda Kumana inararibonye muri politiki avuga atagukekeranya ko amatora mu Burundi yamaze kwibwa umuntu yiweje intuguro yayo kuva mwishigwaho byo mugwi ujejwe amatora seni
ibi bintu by'amatora ni phase ya processus ariko abandi twama dufatira ku munsi w'amatora gusa ndidukurikirane amatora ingene ariko arategurwa n'ingene ariko aratunganywa nk'ubu ndibazi ko amatora yamaze kwibwa dufashe nk'ano mu Burundi ingo baba ntabyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora baca bangwa amatora yibwe wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane kandi aza tuyagiye turiga kuvuga no kuri bizogora amatora bahera kuyiba mu nteguro na cyane cyane mu kugira urutonde rw'abazotora irazwi ngene rukogwa mu gutegura amategeko acuritse amategeko ashimikiye ku bantu ingene izo iyo migwi ishigwaho biraboneka ngubu sagatejeshwa rumuri harimo mugambwe umwe none ko ngaha harimo igambo 35 n'amatari n'indwi ari umugubi yigenga koko ubwo no wigenga bishoboka gute ko habamwe umugambwe umwe gusa no barundi bonyene bakunda igihugu bumbe by'igihugu n'ibi
mu mugambwe bo badasigana ipona ngo nta cyitere bafise ko amatora yimirije azokwitabwa bikwiye kuko barundi bafise ibindi bibahanze atari amatora ibibazo by'ubutunzi bigeze hatemba kandi atanyishuza vuba ziboneka ko zihari kurikira Jean-Claude ndiho kubwayo yari yaserukiye umugambwe ipona
aya matora yimirije ntabwo izaba yarindiyemo ntitubwo n'ubwo yitaba ni murabe aya matora ya circonstance ari karategurwa ubukene abantu barimo inzara iri mu bantu ibura ry'ibyangombwa navuze ko mbuga cyane cyane nk'ayo jumbura hari wonja ku isoko gisetse akabaza abajya abantu bazotora mwibaza ko gutora nibaza ko muti wa urinde mu matora yo kubaza nico gituma nivyo amatora komo ari kiringo kigeze ni processus on est obligé de le faire mugaho ico twe dusaba nuko abantu bokwicarira ibibazo biri mu gihugu bicara ibibazo biri mu gihugu baturere inyishu abarundi bafite naye ubundi bw'amatora yoyo ashaka kuza kunyura n'ibyari bihari uko n'ubu kene bigitoro nabari mwani bacu nabo tuzoshikira ngo tuje kubyira imigabo n'imigambi
no mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki babibonesha ko imwe n'imigambwe Prime Samutoto yari yaserukiye urunani rw'abakozi mu Burundi COSIBU afise amakenga kuri kazoza ku Burundi mu matora n'inyuma y'amatora kubwiwe hakwiye ibiganiro byinshi hagati y'impande zose zegwa n'amatora kugira ngo amatora yimirije azobe abarundi bayabona kumwe
hageze amatora mu bintu zo de fond zo ziraboneka ubwo esansiyeli ya production tukabona abantu basabye ibiganiro ko bitarengana neza iki kiringo twimirije ntitubona neza ko bizokoroha ko amatora batora ibibagoye barimwo umwanya w'akaruhuko umubwiye uti ja muri ibi ndakwereka yiyumvira kuja kuraba icorenza umunsi kugira ashobore kubaho umuntu uko bimeze abantu bakiyumvira gusa zaza marise cyangwa kwirukanga kuja kuri se bloke gukoma amashi kurara ijoro uraba ko rise bagushize ko nesheza mi ibiganiro n'ibigwire se ni kuba ibisabye abantu bakekane sino rise bloke ni dutuma byose bitagera neza kuko ntibagera gukora icyo abarepresentant abaja gukorera uwo batuye
muhejeje kwiyumvira uko impande zitandukanye zegwa n'amatora ziyabona kuva mu nteguro yayo hamwe n'icyo bayiteze ko ikigaragara nuko ibiganiro bihurikiyemo bose ari byo bifasha mu kwigira hamwe uko amatora meza ahurikiyemo bose yotegurwa nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi ariko mugishikirizwa na Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatatu za naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
imbere yo gusozera no makuru umukurikire akamu kishira hamwe ifokode mu ntumbero yo gukebura kubijanye n'ipfungwa ry'agateganyo.
Soma soma nubimta. Karibu karibu kibu gita tukinjati.
Kumera kumera mutatili. Ya umbi sikunu atangu kugeda gula kulea zenjati. Tesa shaka mawoko. Eh? Abasa mbaga la mnyesha nga wishu kwa niwa bama lako hao. Zobili kwa kone vile nge wishu ovi.
Nane wewe umulikira hei. Kumara atiyo yo seni mboka fanilo na kindi kifuku. Kuhoho terabanu, kuhoho terabanu. Kwa wairo kino mishu anji. Haja rero kwa harimu wabanyisha makuru. Nabo mashamu yifongo aligenga kanda gengwa na bakoroni. Bazo tuwa ya gura nchu ya kibile.
Mbalugwaga wa sati. Awabuga na wazore na guru matani ya letu wa hamaru. Awu zao wa andika tuwa hama kuona makarama.
Haa gira kura wabanyisha makuru. Nabo bashenzi wakore la wazungu hoho. Usa angisi ya mba ya mababa.
Komera komera wa sati lisi. Ndi gorfe kiro. Mkufuga jenaye karawanda. Nazi kwa watazi kote nizi. Bili ya mwumba kumaradio no kumbuga mguru kana umenye mvijima matkizyosu. Tuwebili chochoto tuifise mwondoki. Hamunu numu oku itambiki mbele. Mwuri nze mwumba generale mwuzima mvuga na namwe. Nukumera mwumba kuinga mwuriko mwuna kukumba. Shio mgova, tulabibona. Umunu tumichese, tulamitanga. Ibi ndi tukatoziga mwonyumba. Iwewe mashira hami na amesha makuru na vyo. Tuzoveli hako batasa mbombe. Guba, buja uliko wala juhi la jia, tuzo musanzwa iwa sangile bona na change, tuga uli ingono. Ama kungu nayo, tuzo ili kayu kwa tukia tukarafi. Kira nao nehono utunga nenda ufise mwaminuwe. Ugira ngofyo, nama tu mufyo na chaye mufyo nyore. Guba reyo, ahani kuri parke, na haya matenge kumushikili za manza pazikare, aga hinyayo.
Jurnaliste Gateka Solange wagizwa guhungabanya umutekano w'igihugu kwifatikanya n'abifuza gutera igihugu kugomba kugerageza kwica umukuru w'igihugu mu kugumura abantu no mu gukwiragiza amakuru acavuza isura y'igihugu. Wewe ntuje, wewe ntuje kw'inkore itaruzwe, subira mu gasho uzoburaburana mu kwezi kuza.
Ivyo gango nibi uzanye kinko na muntu kuba umunywanyi w'umugambwe sindavyaho n'uburenganzira bwawe. Muga sinemera na gato kumfata gutyo. Parike ifunza neza ne mu gihe amategeko ayihindwe zibiri zishobora kuba zimwe. Naho nyene ufite dosiya bisaba kubera iki utabikurikije ukanzanira ivyinko zirikana. Kubiteza agatima mpembeye ari ugupfa narapfuye. Sinkangwa n'uko mwamboneje kugomba mu nkice nzopfira ukuri.
Erega naho nihagarara ko karabaye umutima uranyagiri mugabo bakibumbita na generale Karonda buca abana mu rusizi. Erega nkiza gatwe nta kundi.
Alo, mon general, karadere ye nyakubo.
Patrick, kuri byo wiza kandi ndategetse. Jewe naho ndi generale mfite amashuri umunani n'imbutabizi. Nzi kurasa n'ibindi bisa n'icyo. Urazi ko je ntavuga kabiri. Icyo mvuze wacumba hitamo.
None gamo generale ndabinyegeza gute ko nanje bitaninda kugata.
Wowe shabatika. None ugira n'ibindi bihano baguha zo gufunga gusa. Hanyuma niyo no gufungwa. Ibiga nawe rabo. Wowe ufunzwe ishobora gukurayo. Ariko bagafunga jewe cyangwa bakanyica. Nge nada kugaritse. Bashimo gitani bagusika. Iri yashira panze.
Mon generale, byanse.
Ndaguhaye amasaha atatu uwe watoye kubikora ahandi ho ari wari yaruka na kare ingo na wasanga zikumbuye akanyama k'umuntu.
Reka ngerageze mugabo bajye abantu wicishije ni benshi abo maze guheza mu mvuto bazompumira
ingereza izanye zarahinyuze manje na ha ngicegera tutwara peshi naba neza huri wamaze gufatwa na wewe weho n'abasoda barimo ukanana barakurasa ugwe mu ruhanga umutahe wagushikiriye.
Nivene jawe pokode, mumumbere ukebula kujua ini kumwaja kateganyo. Ikiti ngugiteka nivoda matege kukitegeza kuwa hili, eka mbira matege kwa yohindu kisho kihingo kikagabanyo, huko tulisanga mchigi joshamu jakozi.
Nino kula hukamu duchidu sozera anu makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ngashimira na bagenzi anje umwe wese ugiti ciwe bamfashije kuyatorokanya mugire aho muba mubawe mubanye no mu byanyu na gahwanda.